Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategurira kandi mugezwaho na Diane Ninahazwe.
Amakuru yacu urutahira kuyavugwa kuvya Iran aho no munsi kwa kane vyitezwe ku muryango umwe bwa Buraya wongereza ibihano kuri Iran na bamwe mu bategetsi mu vya gisirikare bico gihugu ho muryango uvuga ko ufise ivyemezo sindamusiga ko zimwe mu ndege zitagira umudereva drone mu gifaransa Urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero muri Ukraine bwazihawe na Irani ejo kwa gatatu akanama k'umutekano muri ONU kakoranye kiga kuri iki kibazo kagira ko kemeza ko drone za Iran zasambuye Ukraine. Irani n'Uburusiya birahakana ko ata drone za Irani Uburusiya bwakoresheje mu gutera Ukraine. Irani mbere yari yasabye Ukraine ko boja mu biganiro bakayaga kuri iki kibazo, ariko Ukraine yahisemo guhagarika imigenderanire yose n'ico gihugu. Igisata kijeje vy'imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'amakungu kikemeza ko atagisivya ibihano biza vyateguwe kandi bifatwa uno munsi kuko ivyemezo vyose vyegeranijwe. Urutonde rw'abategetsi ba Irani umwe bwa Buraya buza gufatira ibihano uno munsi itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryabonye ruriko abategetsi batatu bakuru mu gisirikare ca Irani barimwo ugitwara. Ibihano biza kwemezwa imbere y'inama y'ibihugu bigize umwe bwa Buraya biza kandi gukora kuri sosiyete yo muri Irani yitwa Shadeb ikora utudege tutagira umudereva. Tukivuga ku vya Ukraine n'Uburusiya, ibice 70% vy'abanyagihugu ba Ukraine bipfuza ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ibandanya gushika igihugu cabo gitahukanye intsinzi. Ivyo biharuro vyavuye mu gipimo c'ivyigwa cakozwe kigamije kumenya ico abanyagihugu ba Ukraine bagona ku ntambara y'igihugu cabo kimazemwo imisi n'Uburusiya. Ico gipimo c'icigwa citwa sondage mu gifaransa cakozwe mu kwezi kw'icenda. Ico cigwa cerekana ko 91% vy'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intsinzi yabo yoca ikurikirwa vyihuta no kwisubiza uburere Uburusiya bwambuye Ukraine burimo na Crimée. Ivyavuye muri ico cigwa bije bivumera ivyo president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze, yumvikanisha ko atiteze guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya ihere igihe cyose Vladimir Putin azoba akiri president w'Uburusiya. Ico cigwa ikindi kibazo cashimikiye ko cari ukumenya urugero abanyagihugu ba Ukraine babayeho bishimye. Abishuye bavuze ko babayeho nabi cane, ivyizere vy'ukuzokongera kubaho mu vyishimo bakabibona mu myaka itanu iri imbere. Barabajijwe kandi gutanga amanota y'uburongozi bwa Amerika, Ubudagi, Ubushinwa n'Uburusiya. Abashimye uburongozi bw'Uburusiya bari munsi y'igice 1%, abashimye bw'Ubushinwa ni ibice 14% vy'abanyagihugu ba Ukraine. Baragabanutse kuko mu 2021 bari ku bice 36%. Ubudagi bushimagizwa n'abanyagihugu ba Ukraine ku bice 46%, mu gihe mu mwaka uheze bwari ku bice 48%. Amerika nayo abanyagihugu ba Ukraine bayihaye amanota 66%, mu gihe mu mwaka uheze yari yaronse 37%. Ijwi ry'Amerika reka makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika. Neza na neza muri Malawi yavumbuye ikinogo rusange cahambwemwo abantu 25 bikekwa ko boba ari abanyagihugu ba Ethiopia. Polisi ya Malawi yatangaje no makuru yivuga ko yaburiwe n'abanyagihugu baba mu karere kitwa Nzimba kari mu buraruko bwa Malawi ku birometero 250 uvuye ku murwa mukuru Lilongwe. Ababonye ico kinogo rusange bari guhakura ubuki mu ishamba. Malawi ikeka yuko bari abanyagihugu ba Ethiopia bariko bagerageza kwimukira muri Afrika y'Epfo baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Umuvugizi wa polisi ya Malawi aliwe Peter Kalaya yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ku bizamini vya mbere vyerekana yuko abahambwe muri ico kinogo rusangi bafise imyaka iri hagati ya 25 na 40 kandi bose b'igitsina gabo. Imibiri yabo yaramaze kononekara nkuko polisi yabibonye, ariko yashoboye kuyizura gutyo yitwara mu bitaro kubakorera ibizamini byo kumenya icabishe. Amatohoza ya mbere akaba yamaze kwerekana ko atakwezi kurarenga bahambwe muri ico kinogo. Malawi irakunze gucamwo abanyagihugu bo muri Afrika yo mu buseruko baba bagiye kurondera ikiruti kindi muri Afrika y'Epfo. Polisi ya Malawi Ibiharuro itanga byerekana ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa trendu no mwaka yataye muri yompi abimukira baca mu nzira zitemewe n'amategeko 221 muri abo 186 barabo muri Ethiopia. Kumugabane wa Afrika kandi ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ritangaza ko abantu 8 mu banyuma banduye ikiza cya Ebola muri Uganda atawo bigeze bahurira n'abandi yo mugera imbere yabo. OMS ivuga ko ibi biteye impungenge y'umuvuduko w'ubwandu bwa Ebola n'ingenico kiza kiriko kirahanahanwa. Ebola muri Uganda muravyibuka ko yadutse mu kwezi guheze ku 9 habamaze kwandura ni 60 abimaze guhitana 44 abarindiriye guhabwa inyishu y'ibipimo bashobora kuba baranduye akaba ari 20. Ubwoko bwadutse muri Uganda bushusha neza cyane n'ubwigeze kwibonekeza muri Sudani. Ibwo bwoko nabwo intancu n'imiti bihari kugera ino saha ntibishobora guhangana nabwo nk'uko OMS bivuga, ariko iryo shami rya ONU rirabandanya rigahumuriza rivuga ko yo na leta ya Uganda bariko bariga ingene bogerageza intancu zibiri zirimo rumwe ruriko rukoregwa mu Bwongereza n'urundi ruriko rukoregwa aha muri Amerika. Perezida wa Uganda akaba aheruka kuvuga ko imwe mu Kenyuro Uganda yafashe harimo yuko hari bice bimwe byo twagwa abanyagihugu bakaguma mu ngo zabo uburere bumaze kubonekamwo abanduye ni Mubende na Kasanda. Tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS ritangaza ko ataragera kuri vanaho ibihe bidasanzwe byashizeho kubera ikiza cya virusi ya corona. OMS sigura ko naho hari intambwe yahabaye haba mu bitigiri by'abandura umugere canke abuhitana ico kiza kicatsi ndaro ahatandukanye ku isi yose.
Diane inahazwe urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi uyu munsi kwa kane baribuka imyaka 29 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Yagandaguwe ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 10 mu gihumbi kimwe 1993.
Twama twumva yuko hari abantu benshi bavuga ati murarara neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati aho Ndadaye bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu.
Uyu ni Pierre Cave Nahimana uyobora umugambwe Sahwanye Frodebu. Mu Burundi kandi imiryango 30 yabo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoke ivuga ko ibayeho mu buzima bubi igasaba ubuyobozi kuyifasha. Naho abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura bafite ubwoba ko bazasonza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye nimujye kuri ya radio yanjye. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Burundi, imyaka 29 irashize kuva perezida watowe muri demokarasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sahwanye Frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye. Pierre Cravenio Nkuru afite inkuru irambuye.
Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sahwanye Frodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'ica bibatumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi.
Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashyizeko yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetse ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gicukutu umwaka wa 1993. Gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane bw'uko ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barebuswe imbere y'ubutungane. Umugambwe Sahwanye Frodebu gumusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe impfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro.
uwo mugambwe watangaje ko harabamaze imyesi baguhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye ico bikoze naho imana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise
abarundi bonyene niyo bari muri byo twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati murara neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya murara neza aho ndaze bamwica nga mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari babatutsi babahutu bagira bati nimubikore ibyo twebwe ntacyo tuzi.
Ubutungane bw'Uburundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Peter Buyoya, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoronere nka Gabriel Gunungu, Rora Niyonkuru na Nise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakategwa gufungwa imyaka 20, bagirizwa ibyaha bitatu bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ya gufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umwozo w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo, ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Nibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu byinshi, tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko.
Ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu ONU ivuga ko barenga 300,000 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe sa Banyafrodebu usaba ko ukuri kumenyekana.
Harabaye amankete ariko Frodebu yaje ivuga iki bintu sibyo. Icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubigwamo.
Idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever. Gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi sever udashaka kwitaho ibyabo, maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi. Imiryango hafi 5,000 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya mudugudu ntigira ayicira nayimira kubera ko yirukanwe mu masambu yayo. Inkuru hejuru rya Amerika yakoze ifashije abakunzi bayo barisomerwa na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'8 k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya mudugudu kwimuka ikarondera handi ja kuba, kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ari ya leta. Abanye bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo.
Twebwe rero basokuru badufise amatongo badusigiye batoza kuba turiko turarima kugeza izisaha barayadukuyemo, igisirikare carayadukuyemo. Ikibazo dufise rero ni inzara irisha abantu, twebwe turahwereye
gatabukwe numwe mu bari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na rusage ubwa rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanjye yapfuye hamariye imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntane yari ihari iyo kambi ishikiraho hane gihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba
ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bavuga kwa matongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya mudugudu ihashikamwe mwaka 1985 uyu mutama w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye yemeza kwa matongo ara yabo bwegu
44 mvuka kwezi umunsi basuko na basokuruza batumye ko matongo ari ya leta shwe nta namba uyu munsi mu 2022
abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe coco no gusubira kuyarimamwo ubuserukire mu mugwa w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ara yabo Pascal Nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imijyango irenga 20 imaze guhunga igihugu
inzara kuno mutumba iri kwiracibita icamabuye no kuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabuku ahiruka gupfa uvuga turikeka ko yubayishwe n'inzara yari ntawe niko yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho zahacitasha urumva bica bibiye inzara igeze ku rwego rwoheje kuva bafashe yabwiye kose rero mu minsi imbere turahunga tutazi yo duhungira
isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare atacho kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yacu nabo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Kreofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe yongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wabugomba kubanyaga utwa
ni hamwe ikintu umurundi wuna munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikogwa bazanye atabishashe ari bya bindi byahora bikoregwaho
umugore w'umutumba Rugunga umwe mu bibako n'imijyango ivuga ko yomowe mu matongo yabo Ruvugo Celeste afise cyasaba umukuru w'igihugu kubw'abarongoye
na handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka ataraya matongo cyukuri turasaba sebarundi ko yogira ica koze nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene igihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene igihugu dusanzwe tuvugira bariko bibamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka
umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta zifise mu ruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoloni kubwa Emerine ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakoregwamwo na bugingo nubakaba ariko bikiri uyu muhinga arafise ica hanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare kare ibanye neza n'abarongoye
twivuza ko leta yogira ibya expropriation ari uko yabuza handi ifasha tu umwaka nzogira expropriation nka 20 nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi nzobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro buryo umuntu azomwimura basha bamuha n'umuzibukiro na cyane cyane ko umuzibukiro leta ushize kugihe ubu wawudugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane
iyi mijyango irenga 5000 iriko yimugwa mu matongo apima hegitari zirenga 1000 ziharugwa ko tudugudindwi turi mu makomini 3 imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza iri mu kambi ya mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi
tukiri mu Burundi imiryango 30 y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoki ivuga ko hibayeho mu buzima bubi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye nanone yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragezweho na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda
utanguye kuduga kuri uwo mutumba wa Rukana aho babatwa baba kubera metero 15 uvuye ku mugo mukuru w'intara ya Cibitoke ubona utuzu twa mitego utwo natwo kubakishije ibiti n'ivyatsi n'uduhema twatabaguritse uri kure ukibaza ko tubamwe ibikoko ariko hashitse wakigwa n'abantu bihebuye abarundi banawo nikora biganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika yo bagowe.
Turamerewe nabi ngaha, ntacyo dufashwa, tubayeho nabi, tuba mu nzu z'ingondano, abandi barapokera nturonka, turabayeho nabi, n'ukuri tumerewe nabi rwose.
Ndasonze, ndamerewe nabi, singira n'inzu mbamwo, ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa. Ntitugira icyo tutamira, abana baraza ku ishuri, mugabo nta myambaro bagira.
Hari kindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abaserukira basa n'ababibagiye kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronswa imfashanyo.
Tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwitaho.
Natwe nuko kubakirwa ntabandi, natwe tukafashwa imfashanyo yaboneka tukafashwa ntabandi, mugabe kiri imbere bosaba yuko babambura ko twubakira, murabona aho turi, ini ntitumerewe neza.
Leta nizi tufase nk'uko ifasa abandi, itwubakire, itusira hakomeye nk'uko basize abandi hakomeye. Twobasaba imfashanyo botuzanira natwe tukamerekwa neza.
Mu mashyirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imibereho y'abo Barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa Rukana. Nishure Gilbert aserukira ishyirahamwe Terimbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya Cibitoke, avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu abo Nikola bama babitangiye ivyegeranyo ku nzego nshingwantwaro.
Twebwe twama twavuze kenshi cyane twerekana iyo ngorane aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe, kumbure se ubukene bukamugariza inzara, tugaca tuvuga duti none mubona twokora iki. Turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora, ariko turabona komenga ikibazo nikirarontegwa inyishu nkuko byatezwe kugenda.
Buramatari w'intara y'Cibitoke karemeza ko bamwe mu barongoye na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatwa bafise ibibazo by'ubuzima bizoza Karem, ariko aragiriza baba ku mutumba wa Rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza. Uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi Barundi.
Tugeze aho abantu bose bakorera hamwe, aho batwa bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi, hariho ihuriro ry'abantu nibarije mu kugira ngo niki wese ubwira cyose kiratanzwe gitangwe muri iryo huriro baraba bahaye nabasigaye. Kandi kibazo bagira nuko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakimira kwibera ko kwa kunyi navuga mu murwa ngo fahabaye, ariko mu ngo amatungo yaradze.
Naho biruko hari byinshi byerekana ko leta irukira afasha Barundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere. Akarorero ka hafi nako mu gisata c'indero, muri ico gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri kw'abana b'abatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise 36% mu kibazo cya leta bajya mu gice cya kabiri cy'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu, mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronsa ayo manota biga bataha mu miryango yabo.
Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura. Baravuga ko bazasabikwa n'inzara bitewe n'izuba ryinshi rikomeje kwangiza imwe mu myaka yabo bari bahinze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya Rusenda, abandi mu misozi yunamiye inkambi, bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo, kandi ari cyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka. Byangandora Alex ni umuhinzi w'imboga muri inkambi ya Rusenda.
Rero uruzuba rubayeho rurarenze n'ibiti biko biruma. Nivyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye. Aho waziga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma. Ibitegwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba. Rero natwe by'impunzi turi ngaha mu Rusenda, n'ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ivyerekeye ikirimi. Ukurima aho turima harahari hariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse.
Aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa rya PAM yatindaga kuboneka.
Twebwe ikibazo cy'uruzuba cy'ahantu mu Rusenda ni ukuri kiratubangamiye. Twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha, isombe zigatoha. None ubu n'ukuri izuba riraturembeje, twaba tuyibwa n'uko imvura igwa kare tukadugiye ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima, cyangwa se warose n'udufaranga ugakota hurima. None ubu urabona izuba riraturembeje, imvura yase kugwa. Nari n'ukuri twashaka nukuri namba hari amashyirahamwe yo twiteho twega abarefugee bo mu Rusenda batwiteho bareko tuzanira udufungurwa tujyana nyamafaranga twapocket tuvuze gusuma ntituronka nibyo dusuma
kankindi Irene numwizo mu kambi ya Rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu Rusenda biduga ibiciro
irengarenga twahara tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku mafaranga amajana atanu urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu naye ikibagiwe cyo n'intore ntizivugwa ntitugiye intore ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya Rusenda ndetse n'ababanyi batwashyiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwiruka ko kubera ko nabo ariho basoroma ebana tuwe mu nkambi ya Rusenda turahanzwe cyane gose nk'amashyira hamwe mu twitayeho murakwiye kuraba inyene mwo tugarukira ko kabisa turahwera n'inzara
kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zije gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi
bamwe bariko baragenda bajya mu za karemi abandi bajya Ruhumbashi ubu namateke yabaye make abandi bajya mu za Katanga nabwo Katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za Murongo naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyene kizuba niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko baboba ngaha hantu kuko urabye ngaha hantu nta gitegwa kindi gishobora kuba cyohategwa usibye umwumbati kuko urimo ku misozi mugabo ibindi bitegwa impunzi zari zagerageje kwiyarangiza gatera ibishoboka byose aho hantu naho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abade proje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu
Ive Hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi saba inzu mu Rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura ahubwo n'abandi bahinzi bo muri Fizi Uvira na Mwinga n'abavuga ko bafite icyo kibazo Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
Na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mwari muduteza amatwi ibiganiro byo kuri isaha na habihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
Agasaro kaburaga ka
nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara